VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Muri bene izanje uti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 23 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko mubimenyereye rero uyu numwanya w'ikiganiro muri isanga ukwezi kw'icumi n'ukwezi Burundi bwaboneyemo amakuba menshi hari kwigenekezo rya 13 y'ukwezi kw'icumi igihe intwari y'u Burundi umuganwa Ludovico Rwagasore yagandagurwa mu gihumbi 1961. Iyi ni intwari y'u Burundi Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi wa mbere yitorewe n'abanyagihugu nawe nyine yagandaguwe mu kwezi kw'icumi kwigenekezo rya 21 mu mwaka w'igihumbi 1993. Ikintu izo ntwari zose zihuriye ko nuko zitanze zikaba incungu y'ubwigenge na demokrasi. Ikindi izo mboneza zahuriye ko nuko zahimiriza abarundi kunga ubumwe kwitaho ikorwa hamwe no kwijijukira iterambere. Akamo katewe abarundi ko kunga ubumwe ntikumvirijwe kuko mu Burundi hagiye haraba ubwicanyi bwakataraboneka mu myaka itandukanye, ubwicanyi abantu bavuga ko bwari ubwicanyi bw'ihonyabwoko. Hari n'abavuga ko mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1972 habaye ihonyabwoko ry'abahutu rikozwe n'abatutsi. Hari kandi n'abavuga ko mu Burundi mu mwaka w'1993 habaye ihonyabwoko ry'abatutsi ryakozwe n'abahutu. Abantu batari bake baribaza icatumye abarundi basangiye vyose ururimi, imico, imigenzo bacanamwo bakamarana bagashimikira ku bintu bikeyi ataco bimaze nk'uburebure, ubugufi, amazuru hamwe n'ibindi ataho bifatiye ibintu biyabuza kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cabibarutse. Mbega ikintu cokorwa, ikintu cokora abarundi mu mwijima kikabatuma bava ibuzimu bakaja ibuntu bakamenya ku buzima bw'ikiremwa muntu ariko atihabwa kandi ku bwicanyi butigira bwubaka igihugu n'ikihe. Mbega ikintu abarundi bokora kugira ngo bavavanure ubutagisiro nyuma n'inyuma n'umutima kuguma binubana n'ikihe. Mbega ikintu cokorwa kugira ngo abantu bose bakoze ubwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga n'ikihe. Uyu munsi rero twatumiye abashinjacyaha babiri bafashe iya mbere mu gutera kamo gasaba ku ivyaha byose by'ubwicanyi bwabaye mu Burundi bikurikiranwa. Turi kumwe na Terence Mushano akaba ari mushyirahamwe ase genocide. Turi kumwe kandi na Frederic Nzeyimana akaba ari umuyobozi mushyirahamwe yibuka abagandaguwe mu gihumbi 1992 mu Burundi ikahamwe n'imiryango yabo. Mwiriwe neza abashinjacyaha mwese turi kumwe.
Mahoro Frederic.
Muraho, murakomeye?
Murakomeye
cyane. No kwibutsa ko Frederic Nzeyimana ari muri Canada mu gihe Terence Mushano wewe ari mu Burundi. Tutarinze rero kubatesha akanya, ndashaka dutangure kuri mwebwe mushyirantahe Terence Mushano, umutima w'abarundi wo kumarana wavuye he?
Nakoze Frederic Ndikije kandi naramukije Frederic Nzeyimana dusanze tuzikanye. Umutima wo kumarana mu Burundi burabana abarundi kuva na kera narindi, abahutu n'abatutsi babana neza n'abaganwa n'abatwa. Ariko mugihe hamaze kuza intwaro y'ubukoloni haraje umugambi wo guteranya bene Burundi, ikintu bonyine bita divide et impera, kugira ngo bahagume bakaca bavuga bati wewe ujya muntu ujya mutu kurenganya ujya mutara kurenganya, aca basanga mugabo ikintu kiri kiriho. Nuko naho abanyamahanga bagiriye abarundi nabo yabananiye kuba bamugabo umwe ngo babone ko bavukana. Amacakubiri yaje ava hanze mugabo aho tugereye turageze kubivamwo kuguma tuvyagiriza abanyamahanga, natwe agatiba k'amacakubiri kameze mu Burundi karakwiye kuhava.
lekane cyo kibazo twibaze n'umushya nahe Frederic Nzeyimana uyo mutima w'ukumarana ugupfa ibintu atacu bimaze kubwanyu wavuye kuki
murakoze bwana nkundikije kumva ijambo abanashaka kuramutsa Terence Mushano kugira ngo ibyo turazi nanye twariganye kabamoneho no kwifuriza amahoro n'umunsi mwiza w'Imana abari ko barakurikirana iki kiganiro cha Vandola Amerika ashaka mbanze ni gondore yatanze arimo n'ubwoko bwanje kuko nibaza ko nawe ngico cyo cy'Imana yarakidukomoye kuvizya amasezerano yarusha yinjiyemo ubu murundi wese akaba afite uruhusha rwo kuvuga cyo yemera ko ari n'ibyaharanira kubwa gateka kizina ryiwe cyangwa ibyabi wabo na mugenzi wanjye Mushano ni umuhanura yuko nawe nyine yo kwidondora gutyo ko mu kuvuga ibyo Burundi ziba byiza kubira tuyage neza twategezwa kwivuga bira dushobora no kuvuga neza ibirara ibyishe n'impo zatumye umwana w'umwami wa Gasore na nyine cyubahira umuhutu Melchior Ndadaye bagandagugwa kandi twese twemeza ko intumbero bari bafise mu vya politike zari nziza ku gihugu n'abandi barundi bose ndetse akagukababicishije cyore nitwa Nzeyimana Frederic nkaba ndi umurundi muri Canada nkongera nkaba ari na jense rukiri muhari mpuzo makungu babiciwe abayo mu ibonya bwoko ry'abahutu ryo mu mwaka wa 2022 imbere n'inyuma yaho twitiriye umugwi collectif bimenye baributsa agapfuye ntikabazwe ivugusa mubyeyi wanje akaba yishwe mu 2022 cyo kimwe n'abandi benshi bazize ubusa ndetse uko Imana yabaremye bashika hafi inusu y'umuriyoni mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi no kongera ko kubatanze ko imbere yo kuza muri Canada nari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi nkaba mfite urupapuro rw'umutsindo rwa maîtrise mu gisata kinonosora neza ibyo nyine by'indyane zihagaze ku moko y'abahutu n'abatutsi ariyo anthropologie mu rurimi rw'igifaransa byo natohoje hano muri université y'i Montréal akaba ari biraba imiryango y'abarundi ibi y'abahutu canke y'abatutsi irenga 150 na cyane cyane ngenda ababiri bafashije abo mu muryango w'abatutsi b'abahima kuja ku butegetsi kandi ataba muhima yararekuriwe kwegera ikirimba c'ibwami i Burundi kandi ukibazo rero cy'ubwicanyi muri politiki twabajijwe ufatiye ukarorero k'igandagurwa ry'umwana w'umwami kwa Gasore cyangwa umuhutu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu b'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine n'icyubahiro Ndadaye Melchior abo babiri bose ku bwanje bakaba bishwe mu kwezi kw'icumi nk'uko turimwo ndafise ikintu no bivuga ko icya mbere ni uko umuganwa rwa Gasore n'umuhutu nyine n'icyubahiro Ndadaye ku bwanje bishwe mu buryo busa kandi urabye neza bazira ikintu kimwe icyo nacyo bikaba bisa n'uko haba kuri rwa Gasore cyangwa kuri Ndadaye hari akagwi k'abarundi babicanyi katashimye ko abahutu bahabwa ikibanza mu butegetsi bw'igihugu ngo umugambwe wa rwa Gasore wari wahaye ikibanza kibereye abahutu aricyo gituma mvuga nti rwa Gasore yazize cyane cyane abahutu nubwo tuzi neza ko bene kumwica bashaka gufuta n'intwaro y'abagana muti ibyo nabyo ndabivuga ndabikuye igandagurwa ry'ubundi mwana w'umwami Charles Ndizeye niryo ribitwereka uwo nawe mukaba muzi ko urupfu rwiwe arirwo ruza kugurura ihonyabwoko ry'abahutu ritangura itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu 2022 muti gute igandagurwa rya Ndizeye Charles 2022 rirababaje cyane
Mushyanahe Frederic
umupastori ahi Bujumbura Simanani Artemon
no basaba ko mumenyesha ngufi ngufi
sangiye aho yaza kumukuru yo yibereye mu Buganda akamuza nazi neza kwaje ngo bamwice wongere ibuye rimwe rirase inyoni zibiri mu kumujadiranye n'abantu benshi bashika hafi n'usi y'umuriyoni bo mu bwoko bw'abahutu mwiremintanya ryabagiriza umugambi wo gushaka gutembagaza intwaro y'abahima yababisha nk'abantu 100 mishe
emushye na Frederic nashaka Nzeyimana mumpe inyishu ngufi ngufi ivyo turabigaruka ko vyinshi biraza kuvugwa ko hari ibibazo twateguye bishora kutuma mutanga izo nyishu nashaka mundu hakanya gatoyi kuko turafise n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America bahava ba batera kama kugira ngo babaze ibibazo ariko imbere yaho nashaka mushya ntahe Frederic Nzeyimana na Terence Mushano mwese mwahuriye ku kintu kimwe kivuga ko ubwicanyi ahanini butatewe n'abarundi benshi arakagwa ikabarundi mbe ako kagwi ni kwakazi hoko gwiki kugira ngo abakoze ubwicanyi bwose bakwitwe intahe mu gahanga reka dutangure kuri we Terence Mushano
murakoze Frederic yansaze ko nidondora ubu urubanza rwatuzanye bwo kuvuga ibintu bibi byashitse kandi mukadusaba yuko twotanga icyo twiyumvira kugira ngo hatangwe inzira nziza kugira Uburundi bushayuke. Icambere cyoco duhereye kuri ibyo zo kwa mugombikima na 1972 itariki 29 ndamukiza niho hatanguzwa isekeza ry'uguhonya Abatutsi yagenze gute umusoda kapitene Kinyonzi yaracunze yarashinzwe gucungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu
w'icyo gihe Mushya na Mushano na Frederic Nzeyimana sinashaka ko tuja mu bintu byabaye benshi abarundi barazi byabaye nashaka cyane cyane mwishure ibibazo ndiko ndababaza nk'icyo kintu cyuko kuba karakagwa ikabantu bama bari kuratera indyane mu Barundi bakabashira mu kwankana nzankano eka ubwicanye ufatiye ku bwoko intara ivyo bintu byose ako kagwi ni bakazwi ko kwitwa intahe mu gahanga gute
kugira ngo intahe kwite mu gahanga abo bantu bategerezwa kuba sentare mpuzamakungu iyo sentare kugira ngo ishoboke nuko leta y'u Burundi ikorana na ONU iyo sentare igatunganiriza abiciwe ababo igatunganiriza abishwe igaheza igahoza impfuzi igahoza abapfakazi igaheza igasubiza intahe y'u Burundi mu makungu akabarundi nabo ibyo byose amakoni nibafashe abarundi nabo nibasubize umutima mpembero leta y'u Burundi yemereye uko haba ubutungane n'ubu n'ibisomo by'Imana by'uwo munsi muri litirijiya habi biba mu gitabo cy'ubwitonzi bya Benesiraki cyavuga ubutungane bw'Imana n'abantu nibafatire kuri bijya ubutungane butunganiriza bose bukaremesha impfuvu n'abapfakazi bugahoza amarira y'igihugu cyose
namwe mushyana Frederic Nzeyimana niba ko kagwikazwi ko kwitwa intahe mu gahanga gute ubutungane bwoboneka gute
ibintu nyamukuru twibaza ko bikozwe amahoro yoshobora kura mu butagisubira inyuma mu Burundi maze ntiharagira umurundi n'umwe abo mutwa mututsi cyangwa umuhutu asubira kubabazwa nk'uko twebwe n'imiryango yacu yababanje kuva mu mwaka wa 2022 gushika n'uyu munsi ukibazo kirabo guhagarika ubwicanyi n'akamenyero kabi ko kudahana inkozi zishano y'ubwicanyi mu Burundi tuvuga tuti ubwa mbere n'ibyo Terence Mushano ariko aravuga bwa mbere na mbere mu kwirinda kuvura indwara utamenya izina we warukiye muri collective bimenye baributsa twemeza ko kudahana bicanye karuhariwe babigize umwuga wo kugwiza amatunga ariyo ndwara nyamukuru igihugu gikwiye kuvugwa kigakitwa mugabo si uburyo twiwe n'utw'abandi kandi agapfuye nikabazwa ivugusa kuvugira umubyeyi cyangwa uwawe yagandaguwe si ukuzura kaboze nawo bahetse imyaka ijana kubera ko kubesha atari umwuga twebwe tubwira abashaka bose gufasha gusasira amahoro mu Burundi kubanza kumenya ko imiryango yabuze ababo mu mvo ziho nyabwoko ari myinshi cyane kuva imbo gushika mu kumoso uciriye za Gitega turongera tukamenera inda ku rutoki tukavuga ko mu Burundi huzuye ibipfuriro kuvuga fose commune mu Kirundi bimaze imyaka n'imyaka kandi harimo abantu bihumbi n'ibihumbi bacishijwe ku buhomba n'abantu bazwi kandi bafite amazina
abo bohanwa gute bohanwa gute kugira haboneke ubutungane bohanwa gute abo bantu akokagwi muvuga
muti none tuvuga ko byukogwa gute inyishu dutanga ishimikiye hanini kuguhera ku bintu bibiri twibaza kwa nyamukuru icyambere ukuri kukahise ku Burundi cya kabiri ubutungane buhana kugira buhamye kibi muri make dushikiriza ko hatabaye ukuri kubwicanye ubwicanye imponya bwoko bwabaye mu Burundi nk'ubwo mu mwaka wa 2022 imbere n'inyuma yaho akadomwa kurutoki abo bwagirizwa mu kagwi k'abatutsi babahima batwaye Burundi nk'abasimbana ni Artemone nabagenzwe harimo n'abahoze batwara Burundi Kayohani Batista bagaza ba Petero Buyoya na Majoro Guri banduwe ingoma Samuele n'abandi atebagiwe bamwe mu banyarwanda bahama bafise agatoke mu ndyane nyinshi zabaye Burundi ari mu mwaka wa 2022 igihe president Ndadaye yicwa cyangwa igihe abanyeshuri b'abahutu bicwa na bagenzi babo abenshi nabo nyine bamatanye na kakagwe k'abatutsi b'abahima ibyo bikaba byabereye mu kigo cya kaminuza y'ibujumbura muri ruheshi 1995
ariko Frederic Nzeyimana ubutungane aho bukora neza nk'uko mubivuga ubutungane umuntu aguma yera gushikaho intahe mu kubita mu gahanga ikemeza n'ivyemezo biboneka ko ari we yakoze ubwo bwicanyi mukanya gatatu duhe ijambo abanywanyi ba radio ijwi ry'Amerika Frederic Matumvise
nabumvise
ek reka tubandanye rere ka duhe ijambo abanywanyi ba radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Leonard mwiwe neza
ndabahaye mwiriwe
neza murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku bwicanyi eka bwaranze igihugu cy'u Burundi kuva Burundi bwikukiye harabaye bwicanyi bw'akataraboneka ihonya bwoko abashinga natwe twatumiye bariko bavuga ukuntu barundi n'imiryango yababuze bose bakuzurizwa ku mpande zose duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro mu kanya gato
yego murakoze cyane cyo rero bwa mbere ho abatumire babiri hari ikintu twahuriye ko mu byo mu kiguro bagiye baratanga ubwo cyane nagiye buraba mu Burundi biragaragara yuko ata ijyane z'amoko mu banyagihugu gisanzwe zihari kabaye akazi k'abantu kifatiye ubutegetsi hanyuma kakabicisha muri ibyo bintu by'ubwoko kugira ngo ubwo butegetsi kabugumeye kuca turagiye buri gihe
yego
hanyuma icyo kogwa n'abarundi tokogwa byinshi ubwa mbere hoho hoba ikintu bita uguhugura canke ukubona kure ko abanyagihugu cyangwa guhimiriza abanyagihugu cyangwa umuntu akavuga muri rusange guhindura ingendo kuko ibi bintu naho tuvuga yuko kenshi na kenshi ubwicanyi nk'ubwo usanga bugirwa n'abategetsi usanga babigiramo uruhara cyane ari abantu bato bato muri abo bantu bato bato rero ibituma bishobora kuba byinshi bishobora kuba biva ku bukene cyangwa ubushomeri abantu bagakoresha abantu atacu babona bariko barakora maze bakabatuma gukora ibintu nk'ibyo ugaca usanga mbere bigize ingaruka mbi nyinshi cyane haba kuri bo kuko iyo bakoze ibyaha nk'ibyo ubwa mbere hoho bitewe bitebuke ubutegetsi buri kubakorera buratira bugahera hanyuma haje ubundi butegetsi ni ukuvuga yuko ushobora gukubitwa intahe mu gahanga ugahamya hanyuma igihugu cyari gisanzwe kibyo iterambere kugwaruka rukiruto kikaba kiyahombeye ukagira guhanwa ukagira no kutagira icumu ari igihugu kuko igihugu giteza imbere n'ugwaruka cyane abantu baba bakiri bato hanyuma numvirije abo bantu ndumva yuko umwe umenga rikavugira abahutu ubundi ukamenga rikavugira abatutsi jewe rero nagira ntirakamo uwo muntu yitwa Frederic ari muri Canada ariko aravuga yuko hari harabaye ihonya bwoko ry'abahutu nagira cyo nabijaniranya n'iyi nkuru isanzwe iri mu gihugu canke aya makuru agezweho avuga yuko leta y'u Burundi yoba agomba kwivana muri sentare mpuzamakungu nagira ndamusabe rero acava ngaha ateye akamo leta y'u Burundi canke agijwe n'abanyagihugu bariko barumviriza iyi radiyo ingene nimba harabaye ihonya bwoko ry'abahutu tukaba tuzi yuko ihonya bwoko ibyaha by'ihonya bwoko bihanwa na sentare mpuzamakungu hanyuma iyo se nayo mpuza makungu leta y'u Burundi ikabivuyemo kumva yuko haba hutu azoba bahetse kandi ivyitwa ngo ni bene wabo usanga rero ibibazo by'ubwoko atakenda kimwe bimaze ari ugugomba kumata ku butegetsi gusa
Leonard murakoze kucyumvira umushikirije muravuze ikintu gihambaye kivuga ko abarundi bakwiye guhindura imitima ikamuka mwavuze kandi ko abakora ubwo bwicanyi bahendwa n'abanyapolitiki ari abantu bato bato kubera ubukene ubushomeri nkuko mwabivuze neza guhinduka no guhindura imitima nico kintu gihambaye naho umuntu yoba kenye naho umuntu yoba ashomereye akagira kagatima nkuko mwabivuze kukuba imboneza akabona ko naho ubushomereye naho ba urumukene umuntu akubwiye kuja kwica ubundi ko ari impanuro atazitubaka kandi mu nyuma zo kugirira ibibazo bikomeye cyane gose mukanya mushya nta Leonard mushya nta Frederic na Terence mushano baraba gira ico bavuze ku byo mushikirije ariko twashaka guhisha jambo kandi André miriwe neza
miriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
Ningi chimvi na kawazo kamwe.
Ego duka kujambo unyarutse.
Ego, nasha kubaza mwa watumire, mwa nubaburi ya babo mwicho gihe chichao wa nubishko ya kwa gasore chanyi mbeda ye. Kwa tuona kwa senha Burundi, buri kubili vana mwye senha re mwuza makongo. Noonega boba za hebaza kuituwa rahe, mwge utunga na mwge gugu chuburundi, butari kubula kuri kizamateke kwa igihugu buri kubara korera mu kwa kubutegetsi hanyuma nashaka kubaza mushano we ari mu warya shirahamwe ya ase genocide mbega ko bahagaritse iyo shirahamwe giye kuza kwibuka ari abanyeshuri mu kibimba ubwo niyo bari ngo ya politiki hanyuma kubyereke ne bosharikire ta Burundi kugira ngo ireke nibyo kugira ngo amashira hamwe abari azaraza kwibuka kuko menga niho gutamba kubona urundi baronika uriya mu buri mushikanganje wa mbere ni misoresore akoriza gutamba ku mujimba kuri bari abateyi babuze natwe harimo benshi baburiye mwa bantu bahari boy girina mi yaye kugira ngo bahagarike ibyo bintu
murakoze André reka duhe ijambo Terence Mushano giri cyavuze ko byashikirijwe na Leonard na André munze murafata kanya gato cyane gose muzaba mukoze
nibyo Leonard yavuze yuko hakwiye kuba ubutungane mpuzamakungu ko leta y'u Burundi yoguma muri CPI natwebwe niko tubibona tugomba kubutungane mpuzamakungu ari bwo butunganiriza Burundi kubera n'ivyo vyahaziho nyabwoko by'agahomera bunwa n'ivyo mu ngwano bitunganywa n'ubutungane mpuzamakungu ico cyaha kikaba kidashoboka ubutungane bwasobora gucibwa n'abahutu urubanza rw'abahutu batoruca bonye n'abatutsi ngo baruce bonye ne kandi no muri no mu gihe raporo ya ONU ya iyo mu 1996 iravuga neza yuko akwiye kuba mwo tribunal speciale harimwo abanyamahanga kugira ubutungane butunganirize bose kandi bose babwizigire abavuze yuko isiramwe ryacu ritaduze kwibuka mu bisanzwe nagira ndamumenyeshe yuko ase genocide igihe yashingwa yarabuze neza yuko umunsi wo kwibuka ari genekerezo rya 2021 abarundi bose bahitanywe niho nyabwoko ryo mu 1993 n'imyaka yakurikiye kandi uwo munsi bashinga iyo tariki bariko baravuga bati nico kimwe n'umunsi wa Noeli vuba 2026 uba 2025 2021 rero gitugutu niyo munsi ishirahamwe gisinze yarashitse ubitegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arifuza kuduga 2022 mugabo twebwe tukavuga tuti umunsi wo kwibuka n'uwo kubera no mu mastati niko bimeze kuko umunsi twajya turabihindura ku munsi twosanga ahubwo twabihebye ariko rero burya twebwe kugenda mu kibimba twasize kwibuka abarundi bose ahitanywe n'uyo nyabwoko twarabyibukiye Bujumbura mu nkuka y'imisa agiriye muri Saint Joseph kuko niyo haja tugiye ubundi ase genocide muri gitugu tugira indwi yose y'ukwibuka. Ubu rero kubera muva mwaka uheze hari ibibazo byabaye mu Burundi ugasanga kubitunganya naho tubigirira ibyoroshye iyo ndwi twabaye turayibangira ko, ariko rero ibyo ari byo byose tuguma tugumiza umutima ku bahitanywe n'isuri y'ubuho nyabwoko. Abantu bose rero bavuze nko kuva kuri Gwagasore mu Patria dusomeye imisa yatubareye yuko hari umuntu yigeze kuvuga ati Gwagasore baramwishe, ati baruga muri mitologie greke baruguruye boite de Pandore, ugwimo rutangwe bataza aho ruzoherera. Mugisabisha yasabye ati turasabye icyo gikomere cyugagwe amaraso ari kuseseka. Rero ubutungane mpuzamakungu nibwo dutaka na Leta y'u Burundi ivyumve kuko nabyo nayo ni bara ibyo itunganiriza.
Ego mireka duheni jambo Frederic Nzeyimana na wenyine agire chavuze kubyashikije na Leonard na André duga ku jambo
ena tegereye ibyashikirijwe na Leonard na André bose ba inkabagaruka ku kunguru ya decision ya Leta y'u Burundi yo kuva muri Tribunal International ya CPI hanyuma bavuga ati ibyo byamaho nyabwoko muvuga kumure iyo CPI yofashije kuza kubica ku imanza ikibazo nagifashe gutyo urumva nagomba inyishu yanjye ntanga ni bwa mbere turakunda kwibagira ikintu kimwe gikomeye gose kandi kiri mu bintu mu ngorane Burundi bufise ni uko Burundi uko bungana kose uba ni igihugu cikukiye uvuga kirafise abantu bacu bashobora kugitwara bakongera bagatunganiza abandi Barundi. Jewe uko niko numva ibyo bita intahe y'ukwikukira ku bihugu. Yaba nabibonye ndaba no ku bindi bihugu muri ibi nyine turimo nk'ibya Canada, ibihugu byitwa bisa amademokarasi cyane cyane byubaha abantu babyo biratunganiriza abantu babo cyane cyane mu ndyane ziri hagati y'abantu babo kugira ngo ntibasubire kuryana. Nta gihugu na kimwe cikukiye kishobora kutashobora kumvikanisha abantu bacu bonyine. Amarenga ngaca mvuga nimba yego ibihugu binini bifise abantu benshi nk'Ubushinwa bafise umuriyaridi cyangwa Abanyamerika bafise imiliyoni hafi amajana atatu bashobora gushyira abantu hamwe bakabunganiza bakabatunganiza nabo nyine bari mu bwoko bwinshi urumva. Kubera iki twibaza ko mu Burundi ibyo bitegerezwa kuja mu yandi matribunali yo hanze birimo akagaye kandi ako kagaye karamatanye n'ibituma mu Burundi butigera buva mu ngorane burimwo kugira haba bibaza yuko wishe papa wanje Musongati ntushobora kuza kubibaza ntuzeye umukuru atwara oningo ari yaje guca imanza z'Umusongati mu Rutana. Hama rero nashaka kuvuga iby'ubucamanza gusa mu Burundi biracafite ingorane nimba abadutwaye muri ako kagwe babahima bataciye imanza kumahonya bwoko bwose yabaye kubera ko batari babishoboye kuko ubutungane buriho mu Burundi inzego zabyo ziriho bari gushobora kuzica ni kubera gusa ko banse kwirega kuko aribo babukoze. Ubu rero hatwara abandi nta na kimwe kibuza ko izo nzego z'ubutungane zo mu Burundi zikotwe n'Abarundi Abarundi bonyine kandi biriko birakogwa nk'uko turiko turabivuga bashobora kuja hamwe bakadoma kuki abantu bakoze amahonyago
Frederic
batabikoze bikabava ko abasigaye bagashikirizwa ubucamanza.
Frederic Nzeyimana, ariko hari ikibazo twavuze mu ntango cyo kutizerana ko kutizerana hagati y'Abarundi gushaka kukuza niyo sentare itemegwa n'umurwi uyu canke urya mu kanya gato turafite abandi banywanyi bi radio Ijwi ry'America.
Nabyo nemera yuko Uburundi budashobora gucira imanza abantu b'Abarundi bakora ibibi cyane cyane bakora ibibi nimba mu Burundi bashobora guhana umwana yivye umucungwa barazi neza yuko uwishe umuntu wewe ariwe yategezwa guhana imbere y'uwo mwana. Turafise inama nshingamateka yatowe n'abanyagihugu kandi inzego zituwe n'abanyagihugu handi hose barazemera. Safise inama nshinga amateka yatowe n'abanyagihugu ifise ububasha n'uburenganzira bwose bwo gushyiraho amategeko no gushinga ibikenewe byose kugira ngo abakora ibi mu Burundi bashobore guhanwa. Twavuze abantu benshi n'abantu bakeye cyane kandi basumba igihugu cyose ni kintu tutarakora gusa mugabo je nibaza tugishobora.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turafise undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika, Emmanuel, muriwe neza?
Niwe cyane.
Murafise ikibazo, murafise icyumviro munyarutse?
Mfite icyumviro, nagomba guterera.
Yego.
Yego, mu Burundi ngaha igituma izo manza za kwa Gasore na Ndadaye zitateye imbere. Cyo niyumvira no kubera nyene mu Burundi kuva kiyagiye bapfuye mu rusange ngo bamaze kucaho nyine intwaro nka zibiri kuko urabona iryo ntwaro yakurikiye bapfuye Ndadaye ntibari kurukurikirana kuko ntibari gufatana ari bo babikoze ari iyo ntwaro nayo yazendere fude digituma itabikize cyo nibaza ko ari kwa kundi abarundi benshi dukunda ifungurwa cya India. Urabona kuva ububirigi n'abarundi ducanyemwo nibo byagaragaye cyane mbere sinari nzi nuko kajoji isi yoba yatumwe n'ababirigi nk'uko twabyumvise. Rero mugabo kuvaho imfashanyo zihagarariye abantu nyine bakabona yuko ububirigi butakibafasha byaciye bijya hejuru bisa n'uko umengo bagomba batangure kubikurikirana. Rero mu bisanzwe kuba atabutungane dufise kubikora hanyuma rero niyo senare yirahe nayo nyine nawe yari febre urabona turayivuyemwo izo manza nta n'uwo kwitega yuko zizoba zikurikiranwa kuko nirya senare yirahe jibe nabona yuko ikwindi senare yisumbya kuko urabona yuko imanza z'abantu bice Kadafi Satamusene nazo nyine urabona ko batakaje bazikozeko yumvikana yuko amasenare ari febre cyane kugeza batoshobora gukurikirana imanza zikomakomeye zirimo abantu b'abategetsi.
Yego, murakoze Emmanuel. Reka duhe ijambo Samuel. Samuel, muriwe neza?
Murakoze cyane.
Murakoze. Samuel, mwiriwe neza? Samuel, muratwumva? Samuel nibaza ko atari hafi ya telefone yiwe. Reka ijambo Terence Mushano. Samuel, muratwumva? Reka duhe ijambo Terence Mushano agira icyo avuze kubishikijwe na Emmanuel.
Nibyo ngaha muri ubu Burundi nta wokwirwa aravuga ngo sentare z'u Burundi ngo zonyine zobishobora byarabananiye hatwara Abatutsi si ubu hatwara Abahutu byoshoboka ko bikore byizihirwa ubwa mbere hoho ubyitegereje ayo makrime yose bayita crime d'etat mu buryo ku buryo abantu bobibazwa ari abo nyene batwaye kera n'abatwara ubu arafise ubyo bubatswa mugabo si ukuvuga ko aba ari ukuvuga ngo bica biba ibyo kugira ngo ruburanwe mu masezerano ya Arusha baravuze yuko ategerezwa kuba tribunale mixed tribunale special irimwo abantu b'injyamunyo bo muri ONU n'abantu b'injyamunyo b'inararibonye bo mu Burundi se nibaza ko icyo bogishikako ara kwa kuvugana ukuri n'ukurekuriranira baravuze ko bategerezwa kuba abantu b'injyamunyu bo mu Burundi n'abantu b'injyamunyu bo mu mahanga bo mu bava muri ONU nibaza yuko twebwe tugomburukiza uzo bibazwa kabyishura ndetse numva ingene twovuga ngo nagakengegwe n'ubundi nayo mashuri biga iyo bize biga iyo oye biga mu mashuri y'abazungu akigisha mu mashuri y'abazungu abazungu nitwovuga ngo baradukengera twikiretse twikengereje ntitureke kwikengereza n'ubu Burundi naho bavuga ko bwoba ari buto basogokuru batubariye kwa gasato k'imbaraga sakiyorosa batanu buzodukwira turonse abadutunganiriza abatwuzuriza
Terence Mushano
baravuze yuko kizira gukumira nibareke gukumirana
nubu nguko bavyagiriza bimbere
Terence Mushano ku mukanye gatoya amasegonda 30 ku kibazo cha Emmanuel avuga ko iyo sentare mpuza makungu nayo nyene ikwiye indi sentare yosubirira ifise ubukomeze burusha kuko ngo idakurikirana ibyaha byose ico cimvira mu kivuga kwi
ubwa mbere hoho iyo ya mbere uyo bopuma baronga izo bakorana iyo ikagumaho ubwa mbere iyo ikintu kimaze gutangura ico kironderera nuko kigira karusho ikintu kigira imbagano n'imbaga nini mugabo vyose bikungurana ivyo hoza yababungura ndihoza iyifuta
ego me Frederic Nzeimana namwe mugira ico muvuze kuvyashikijwe na Emmanuel
yashikijwe na Emmanuel yuko sentare ya CPI yoronga iyindi ija hejuru inyishu ya mbere ifatiye ku byo nshobora kuvuga kuri CPI nyine uko nayibonye iriko irakora iyo CPI tuvuge nicyo kimwe n'ubushi n'inzego z'ubutungane zahora mu Burundi ku abahima bagitwara zici urubanza rwabo zici imanza z'abandi abo bagomba kurenganya gusa donc CPI uradi maze kuvugwa n'imanza babanze guca zirarenganya aho utungane urenganya abantu bwategeza kuba kubahiriza abo bariko baracira imanza ubwo ntibushobora kuza guca imanza zo mu Burundi ubu byoshoboka ko haba hariho urundi rwego rwashobora kuza gufasha CPI nabwo baruriho bikaba byofasha ingorane zo mu Burundi zishobora kurindira gushika icyo gihe abo muri CPI bazoronka ubu urundi rwego rubafasha kugira ngo iby'u Burundi bizohave bikorwa ryari urumva icy'abantu bategereza kumva nuko hariho mu Burundi nyine abatagomba kwimanza zicibwa kandi zicibwa mu Burundi kandi vuba kandi ni ngombwa kugira buguriza abantu baguma bavuga ko bidashoboka ko bitegerezwa kuva hanze abo bandi nabo bavuga barabasepe nabo gacusanga barakorana bari ko barakorana bagacabaza bagacakora amaraporo nk'iyi baherutse gukora kuri ibi biheruka kuba bakabisha ntibavuge nyine abakora ibibi kuko barazwi ruma ni mu gifaransa babyita ni cercle vicieux biguma bizunguruka cyo kimwe n'imyaka 45 tumaze mu Burundi abantu bakiri mu bipfuriro muri fosse commune abarundi batibaza no kubanza kuza gutangura kuza kwerekana aho abantu bajyamye kugira ngo babanze bapfume babahamba n'iteka imbere y'uko ibintu byose bibandanye ibyo bya severe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eli mwiriwe neza mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro
akantu kandi ndagasabe n'umunyesha makuru
yego
akantu ashanda gusabe urabona aza kumire batumire 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 kuko ngo adusigure yatu mugabe n'indise nenga bashaka kuvuga anse detaye iyo mutakaye ashaka izongere ufate nka kandi kanya ubatumire baze kuvuga anse ngo ayikane na kazi nakuje kugira abana twafite kumwe cyane na n'ufite usanga seti akate kuye kugenda sindi atwe oke wabo ushobora nko kuba uko nari n'indise ya gatanu kuvuga ukate ba nka kanya ukabasha kubivuga na se kumenya ibyo mutazi bira ari kumwe
Ego me ichan Ego
kandi ko nayinda gafite ubereko
Ego
ko yabitse abantu bagiye barakora nkayo mabi yabashe kugendagira mu amakina amwe ane no kugeza kuri sasa nina ni ubutumwa n'ubwo burundi nenda kari bise kigende aba habu cyangwa babarenze cyangwa babatse ite ko mbitse abakwa nkumenga arabaza
murakoze eri ku cimviro ko kama mateko washiga nta twosura kwa tumira bakavuga kahise turashaka kwa tumira muri kazoza bakavuga kahise kuko uyu munsi twashatse kwiheza ikintu gituma ubwicanyi n'ukuntu hagati y'abarundi n'ukuntu bwo bwicanyi bwohera ariko murabaje n'ikindi kibazo mushya na Frederic Nzeyimana reka atangura kibishure hanyuma cyo tubaza mushya na Terence Mushano duga ku ijambo mushya na Frederic Nzeyimana
nabumvise neza ngo bamane nsubiremo numve ko numvise byo kubera byavuga nabi
telefone yavuga nabi n'ivyo
asavuga nuko natanze amazina y'abantu bamwe mu hotegerezwa gufatwa ikibazo cyo bagisarisi
navuze neza. Oye ikireka ndagusubira mu kibazo nacumvise ariko telefone yewe imeze nabi avuga ko mu Burundi ubu hari utungane bushoboye gukurikirana abantu bakoze ivyaha byo bwicanyi akaba yavuze ko nk'ubumwe bwe muvuga ko munza amazina leta y'u Burundi yobibuzwa n'iki kugira ngo itangure irengukishe imbere ya sentare abo bantu mwavuze amazina.
Ico kibazo ni ciza gose kuko nico kibazo twese dufise ubu nk'umurundi akundi igihugu twese tuzeye yuko leta y'u Burundi iriho ubunyene yatowe n'abanyagihugu inangamashimashega amateka nizo ubu zisabwa gukora kuko biri mu byo leta zose zitegerezwa gukora. Nsaba co kimwe n'abandi bose yuko leta y'u Burundi kuva uno munsi bategerezwa gutunganya ico kibazo kugira kubera tubahiriza gitunganiriza abarundi benshi kandi kubera ko niyo nzira yonyene ishobora kuba kigwa ko isgusasira amahoro nimba u Burundi bugomba kuva mu ngorane zirimo. Ahanje nta na kimwe mbona kibuza leta ubu gutangura kubikora kuko barafise uburenganzira n'inzego zishobora kubikora. Franco bavuga ubundi politiki iriho hariho kimwe nzi ko bariko barakora n'ico co gushiraho bari bapfuze ko byohera mu bintu bya byujya mugwe washinzwe gutunganya ndetse yakuko CVR nimba ari buryo batoye bwo kubikora mu ico gihe n'uguhinga uvuze CVR kugira ngo wegeranye amatemonyaje yose n'ibintu byose bikenewe hama bawufashe kunyarutsa pana gukwega amaguru hanyuma barunge raporo y'ibintu ngene byagenze ko ntanimwe tugomba yuko arenganywa ngo yagirizwe ibintu atakoze aba muhutu cyangwa umututsi twibaza yuko bazuza n'ibya bose kugira ngo byagire abakoze amabi gusa abatayakoze ari abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatonti birinde kubagwa kuko benshi tugwa muri izo mborero mvuze ngo n'umuhutu womengo narisha abatutsi mwa nta mututsi je n'umwe ndica abarundi benshi nti sabicanye abicanye n'abantu bafise amazina CVR rero ni akaba ari gwego bafashe ko wo kubikora ico no gusaba leta y'u Burundi n'uku yihinguvu kugira ngo banyarutse tibije mu myaka 10 bishobora gukogwa mu myaka 2.
Ego mende leka tubaze na umushana iteranse umushano sentare zo mu Burundi canke mu rwisevere urashobora kubita intaye mu gahanga abantu bose bikekwa canke ababazo babagiriwe n'ivyaha bagirizwa vyo kumara abandi barundi
eskida ubwa mbere hoho hariho inama yabereye Gitega mu mwaka wahera 2014 agomba gushyira hote cour de justice n'ubu raporo yarase gusohoka. Ikindi cya kabiri no mu bacamanza bonyine baravuga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga murumva yuko na Frederic avuga ati leta mujya bujya ko bavuga ati inzego n'izigabu kuko zigabu ari zitatu habe sentare ababubutse ubutungano kwabwo leta ukwayo inama nshingamateka na nkenguzamatenga ukwayo ivyo mu Burundi izo nzego ziracanamwo ugasanga imwe kuko ugasanga leta ire influensa ubutungane ivyo rero twibaza yuko si ukwanka yuko abarundi bacimanza nuko atavyo bashoboye mu kutabishobora sukundi suku nuko bakabahengamira kubabo ivyo Frederic avuze atabatutsi byarabanane ihiko byarabanane abahutu bo bo bishobora gute cyenda keneye kundi namba nuko kumbure bari kure ubwo twe turi mu Burundi hari n'ivyo byavuba tutabona bitarajya habona ivyavuba cyane ivyavuze bya kera kandi noneho hari ikintu mu masezerano yarusha bavuga double mécanisme de justice ari uko uwo mugwi wo kuvugana ukuri n'ukurekuriranira utegerezwa kubamwa abantu mpuzamakungu n'abarundi mugabo bageze uw'abarundi gusa kubera iki leta y'u Burundi yashizemwo abarundi gusa yatinye iki gushyiramo abantu mpuzamakungu nakuba muri odi
icyo kibazo
ubutungane natwe ni turakibaza ni ubwo hazoba ubutungane butunganiriza bose azovuga ukuri ukuri guca muziko ntigushe
Ego me ibyo bibazo umushana he Frederic Nzeyimana agira ica bivuze ko ariko nashaka amaze mpe ijambo ubundi munywanyu birangiye ijwi rya America Eric mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite kibazo murafite cyumviro
cyimbe je nashaka kubanza gushikiriza aba kimwe n'ubwo nagifatiye hagati nashaka kubanza kubeshuza harimo kimwe yavuze sinamufasha neza ndavuga yuko guverinoma ihari ubu ari yahutu n'umurundi aba mu Burundi sino kwemeza yuko guverinoma ihari ubu ari yabahutu guverinoma ahubwo yurukiyemo abarundi bose kuko nta guverinoma yigeze iboneka mu Burundi ihuriyemo abarundi bose nk'uyu munsi kera wabona ari z'abantu bamwe abatutsi gusa mugabo agace kamwe k'abatutsi batari bose mugabo uno munsi tunezerejwe n'uko hari guverinoma y'abarundi bose abahutu n'abatutsi nico kintu cyatumye hanini nshaka ku kubeshuza cyangwa kumukosora kugira ngo arotire ibyo yavuze yuko guverinoma y'uno munsi ihari ari y'abahutu ibyo ntitwo byemeza kuko mu Burundi hatwara ubwoko bwose nta guverinoma y'ubwoko bumwe ihari hanyuma nce ntera kuciyumvira yaravuze ngo muri sever twe turindiriye twese twarabuze mu Burundi twese twarabuze n'abahutu barabuze n'abatutsi barabuze mugabo baducanira imanza ngo ababishe benshi kamenganiye tuko turakamisha ibiziga abantu bavuga ngo abantu bapfuye kamenga baratomboye kugira ngo baronke ibyo batanga mu makungu kugira ngo basengere inzego ziba zihari ziba zatowe n'abanyagihugu mwese mwarabibonye ariko icyo tukuvuga ni uko twarindira mu gwi ndetse tukawize ko uri kemwe amoko yose niba dufite bonne foi yano bita bonne foi so mutima wo gukunda igihugu turindire tugahejeje ngo tuyikeneye abanyamahanga twarabonye ibyo bakora mutangura amareta mwarabonye ubu ariko barishuza bavuga ngo bashaka demokarasi ngo kadapfa batwara nabi uno munsi mugabo abato baricuza bati iyo twatuma tubona kadapfa kagaruka akatugaruka na dikitatire y'iwe mugabo tutabaho mu mahoro n'umutekano sinziriye ko abarundi bashaka ko n'ubu burundi bwabyomera gutya abahutu n'ibihangano batutsi ibihangano twese dusenyere ku mugozi umwe hanyuma turindire leta y'u Burundi urikimwo uko yose urikimwo intara zose dufashe na iciye muri CDR tuyizigire kuko niyo twatoye kugira ngo ize ibifashe hanyuma tubabariranire twese twarabuza nka banyishije narabababariye none se ndoko se mutima kubabarira kugira ngo dutere tuje imbere twishinga abanyamahanga kuko abanyamahanga nacaza dushikana ko bavuga ngo arindira abazungu ari batunganiza ibibazo by'u Burundi sindavyibaza bajya badafise inyungu zawe nibyo nashaka gushikiriza murakoze
Eric reka duhe n'ijambo Jean Paul mbere yuko duha ijambo abashinga ntitwe twatumiye kugira ngo bagire icyo bavuze ku byo mwavuze Jean Paul mwibe neza ego murafite kibazo cy'umviro munyarutse cyane ngo usakanya kariko karihuta
yani ndiyo vya nagiye afitize mbazo barashinga nayo mwatumiye
ego
none ko kuva kera nyongira uwo mwana natanguye numva ngo bahutungwa batutsi tubikuye mu kunyere tuvyumva ariko gushika isaha babivuga ntakiba cyabyahindura ku kuntu Burundi bubayeho no kuntu ikabo zavura abo ba ko mbona twese gushika isaha cyangwa ubona igaruka ko cyane bigafashe iki mu guteza imbere igihugu ibara rishinga ko bafashije kuki kugira ngo bamwe bari harere ako kubyo bwo kuduba mu ntambara bitavana ko kandi abagiringo bana tabo abagiringo bana cyangwa ngo yagiye ngo batoba to ngo hagende umwana mutoya cyangwa kamirongo ibiri nakuze ndi mu ngiro numva ngo naho kubera ko ndumva ubusi ari haba nyaho yabwo ko kubyo bintu byose kandi ngo yaje ari bo nagiye amaze washinga nako ari babiri bambanze bambwira inyungu iva mu kuri tumwe mu mututsi cyangwa ko umuntu wa mututsi cyangwa no mu mututsi
murakoze Jean Paul impanuro zikomeze hawe cyane cyane abantu bose babashira bitwaza ibibazo vya muko kandi abo bose nkuko umushya ntamwe twatumye mu kiganiro yabivuga bose ari bamwe reka duhe ijambo rero Frederic Nzeyimana tangura yishure kandi byashikirijwe na Terence Mushano hanyuma muje kuri ibibazo bibiri kuvyimvira bibiri vya Eric na Jean Paul mukanya gato mwihute mugirageze mu vunagura amajambo
inyishu mba Terence Mushano yabaye nkuvuga yuko leta y'abatutsi ayo yatwaye imyaka 34 ya mbere yahabihonya bwoko nk'iryo 22 uko byayinaniye ico sindacemera leta y'abatutsi n'ibyayinaniye leta y'abatutsi leta y'abatutsi zakoze yo nyabwo k'iryo 1992 cyangwa 1993 bica ndadaye ntibyazinaniye na gatoyi kudaci manza bimatanye nuko kwicanya abantu nyine cyo nyine zishobora kuba zifite umupango wo kwica abantu ngo zongere ziyagiriza ko zishe abantu ntabwo bashatse gukora kubera icyo gituma iratandukanye rero n'ibya leta zindi nazo nyine hariho umwe aciye akosora twari kuvuga ngo ni leta z'abahutu nk'uko umushano yabivuze ngaho wa nyuma niwaciye akosora neza avuga nta leta y'abahutu turaronka gushika ubu kuko iriho ni leta iva muri Arusha harimo abantu bose kandi icyo cyose kiratunganiriza bose nicyo tubona kirafasha mwa nta leta y'abahutu iriho yitwa kwitoba ikora ko nayo nyine bayagirizwa ko yaba yarakoze ibintu bisa n'ibyo byakozwe n'izambere nagomba kubwira mushano ingene basigura ihonyabwoko risugurwa n'ibintu bitatu kandi cyambere cy'ukumenya nuko ihonyabwoko rikogwa na leta leta nuze ihonyabwoko ryo 1992 niryo ryonyine ryerekana ne yujuje ibintu bitatu bisigura amahonyabwoko ibyo bintu bitatu nibiki ubwambere no ugupangapanga kuza kwica abantu mu 2002 ntangwane yari iriho mu Burundi ica kabiri no gufatira ku bwoko canke ku maroligio kugira mutore uwo uza kwica atana kimwe yakugize ica gatatu no buryo bukoreshwa utegeza gukoresha uburyo bwose bwa leta uburyo bwa leta mu kwicanya abantu ibyo bintu bitatu biruzuye neza ku ruharo dututsi mu 1972 kubera ta leta y'abahutu iratwara nawe mbona uza kuvuga ngo hariho leta y'abahutu yigeze ikora ubwoko kuko n'ubu turacari mu ntwaro ya Arusha biyagiriza iki nawe mbona abahutu yigeze batwara ngo bakore ubuhonyabwoko risa ryujuje ibyo bintu bitatu upanga na cyane gukoresha uburyo bwose bwa leta
mugabo wa mushana
gatatu bavuga kuri ndadaye igisirikare cyari kigiri igisirikare ahanini cy'abatutsi ntibishoboka ko ndadaye wari gushobora bwa batutsi bajya kirya gisirikare cyo kwa bikomagu ngo batumwe kuza kumara abatutsi hama bamukundire bagende babikora
ikibabaje mushana Frederic
ushobora koroha ica kubera bimwe byo bigoye kuvuga mu Burundi twibaza bimwe ngo ntibyumvikana ariko kuri jewe ubusigaye byumvikana no kubera gusa tutagomba kubikora iyo ni nyinshi kubwo kwa mushano ndagarutse leta y'ubu irafise uburenganzira n'inkomezi zo gukora ibintu byose bimateye no gutanganiza abarundi harimo n'icyo kibazo cy'indyane z'amahonyabwoko tenda byemera cyane kandi ndipfuza ko byotangura kubera kitavuye mu nzira biragoye kuba kamahoro mu Burundi
mu kanya gatoyi byashikirijwe na Eric na Jean Paul nashaka mugire icyo mubivuze ko mu kanya gatoyi ya Jean Paul yabajije igituma abarundi kuva imyaka n'imyaka bashira imbere ubwoko bwabo abahuta batutsi kandi ataco biyo marira na Eric akaba yavuze kandi yashikirije ikindi kibazo kijanye n'intwaro eka n'uburyo abantu boja hamwe bakahubwa gakira imbere umutima w'ukumvikana n'ubumwe duga kwijambo
ibibazo bya Eric n'ikibazo cy'uwavuze bwa nyuma sindamwibuka na byo sinabisabye Eric yabaye yakoze kuvuga yuko leta nta leta y'abahutu ubiriho ni leta yabose kandi union nzira yo kuza kuraba igihe abantu bose bashobora bo b'abarundi bose barafise kuja muri leta bose barafise gutwara bateza gutora gusa uburyo atawuca hejuru y'uwundi kugira ngo utware ikibanza cy'uwundi ibyo nta n'umwe atashobora kubishigikira ipfurize igihugu cyo bandanya gutyo ikindi yavuze ni uko yavuga ngo bamwe yavuze ibintu byo kuvuga ngo yarababariye abantu ibyo bintu byo kubabarira by'ibigongwe hataracibwa imanza si ikintu gishobora gufasha kubaka amahoro kuko ino babyita abantu bamwe ntibashobora
kwishyura
n'abandi bantu bagowe bababaye bababajwe kurusha bo uko bazi kuburyo wewe kubera tacyo byamugize yibaza ko yobirekura gutyo gusa atana kimwe kibaye
icyo ashaka kuvuga mushaka na Frederic nuko nuko atamutima wo kwihora uhari hariho kubabariya no kurindira ubutungane icyo ashaka kuvuga nuko atamutima wo kwihora uhari reka ndabiko mworo nka kanya ko kwishura ibazo vya Patrick na Jean Bosco Patrick mwiwe neza
mwiwe
munyarutse ikibazo
ego
ego duga ku jambo
ite ikibazo ashaka kubaza mushano
ego
ndamubaza tuti yukuri yo twishura katubwira iho nyabwoko cyo baryakorewe bande niba ryakorewe amoko yose abahutu n'abatutsi kuki iyo hageze kwibuka bahitanwe na genocide badashika ku yandi masite yabereye ko amaho nyabwo yabereye ko kwica abantu kivunga ndashobora gutanga nk'akarorero ariyo nk'ahantu bita mu kibyuka kishwa abantu barenga amajana ane umunsi umwe kuki batavuga tutiko iho nyabwoko ryabaye hagati y'abahutu ryabaye ryakozwe n'abahutu ahandi rikogwa n'abatutsi reka twibuke bose kuko bose bazize iho nyabwoko ikindi kibazo nca ndamubaza tuti mbega niba bavuga yuko iho nyabwoko uyu muhari wabo ari umuhari ukinga iho nyabwoko ni gute bashobora kwama bibuka abantu bamwe bahitanwe n'iho nyabwoko ntibashobore kwibuka abantu bose kandi tuzi ko iho nyabwoko ryabaye hagati y'abahutu n'abatutsi ryakorewe abatutsi irindi rikorerwa abahutu
murakoze Patrick
nabona hanyuma nkacangira intererano nashaka gushikiriza
amasegonda 33
uko mu Burundi ubwa mbere na mbere nuko abarundi twebwe tutiyemera tubone ko dushoboye ubucamanza iyo bukoze bwigenga ntaco buza yuko bashobora gucira imanza abantu bahukoze iho nyabwoko byaba bahutu canke abatutsi
yego murakoze Patrick reka
nuko tubona ko
reka duhe ijambo
twebwe ntaco dushoboye murakoze
murakoze reka duhe ijambo Jean Bosco duga ku ijambo akanya gato
yego ufite ikibazo
yego
kumubaza
nde
ikibazo ni iki mbaza uwo mutumbire
yego
Uterance
nyarutsa
cha kumubaza nti mbega mu 93 njewe nari umwana muto ariko nagerageje gukurikirana amakuru uko yagenda akurikirana bo bakatubwira ngo habaye iho nyabwoko ikozwe n'abahutu rikorewe abatutsi
bazi ikibazo mu kanya gatoyi
ikibazo rero ni iki mbega abahutu bari gukwica abatutsi mu buhe buryo kandi gisirikare cyari kigizwe n'abatutsi inshuro nyinshi kurugero ruboneka
ego urakoze Jean Bosco reka
kwaruko nyene
akanya karagiye reka niba bushaka inyinshi ureka babanze bakwishure Terence Mushano duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
ambari z'ibihuza ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 93 n'imyaka yakurikiye raporo ya ONU SRE 1996 1982 warabivuze ko ari iho nyabwoko ry'abatutsi ku 72 65 88 bitwovyirirwako inda nibareke sentare mpuzamakungu ikoresheje ry'amasezerano mpuzamakungu yo mu 1948 baze badufashe batwereke uwagirizwa ikindi kintu
kandi ikindi kintu gihambaye mushya na Terence nuko eka abarundi no mukurindira izo manza zose bo bavanura nkuko mwamwe muhitira kama mwese na wa mutima gushaka kwihorana ukumara nabapfa ibintu ataco bimaze reka duye ni jambo Frederic Nzayimana nawe nyene mu kanya gatoyi cyane gose mu ntumwe muri ofise mugira icyo muvuze kubishikirijwe na Patrick na Jean Bosco
nagomba kwishura nje muri yakwishura nuwo nishuye abajije ku bakiri bato iby'ubuntu n'ubutotsi birimo inyungu yahe kandi cyo gituma bitegerezwa kuvaho bivaho gute mu gukora ibitigo tubakora kuringaniriza abantu bose babuza ababo bizoca bikora ibyo abantu n'abatozi kuringaniriza bose abantu bose biciwe abantu bose icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri cyabajijwe ku iho nyabwoko mvuze rya bimatanye n'umuhari wo kwa Terence Mushano mfijije kuvuga ibintu bitatu bisigura icari cy'iko nyabwoko harimo icanye umutegeza gukoresha uburyo bwa leta kugira umaze abantu umara abantu mu 93 leta ya ndadaye nta buryo bwa leta yari ifise bwo guhonya abatutsi. Abatutsi barishwe mugandi bwishwe mu
ariko yavuze ko hariho raporo ya yavuze ko hariho raporo ya ONU yavyemeje mu kanya gato cyane gose.
Raporo za mazaje imizo 22 ziriho muri nation zine ntaziratanga zivuga z'abahutu duhuye ivyama raporo yavuye hanze ibintu bya abarundi bishabye abandi ndakwishura inyishu na haya bo ku butere bambajeje ngo kubereka tanumwe aza kuvuga umukuru wa nation zine bandi kimuntu
wa Frederic Nzeyimana ndabona kamya katubanye gato cyane gose nashaka kuwashimira cyane gose kukanya mwatwe kugira ngo tuganire. Turagushimiye nawe Frederic Nzeyimana kukanya mwatwe kugira ngo tuganire. Turashimiye abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika bose badoteye akamo bagashwiza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo. Turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ni mukanya kari imbere, murakoze, mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.